Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eddie Rwema. Ikibazo cyaho ibiganiro bihuza abarundi byagombye kubera gikomeje kutavugwaho rumwe n'abarundi batandukanye. Ibi ni mu gihe Michel Kafando, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, akomeje guhura n'abantu batandukanye abashakamo ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Bamwe mu bo bamaze guhura barimo abanyapolitike n'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Hari bamwe bamaze kumusaba ko ibiganiro biyoborwa n'umuhuza Benjamin Mkapa byahagarikwa, ingufu zigashyirwa mu biganiro bibera mu gihugu. Hakaba n'abandi bifuza ko ibyo biganiro bikomereza hanze y'igihugu kandi ntibigire uwo biheza. Twabibutsa ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 7, umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza gutangiza ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa 7. Ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku ruhare amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akwiye kugira mu gufasha kugarura amahoro n'ituze mu Burundi. Abatumirwa bacu ni Gilbert Bekonjangwa, uyobora ishyirahamwe Onolop Burundi rishinzwe gukurikirana amatora imbere, muri yo na nyuma yayo. Bwana Beko, turimo turagerageza kumushakisha kuri telefoni, nitumubona ubwo turamuha ijambo. Turi kumwe kandi na Bwana Gabriel Rufyiri, ni umuyobozi w'ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta. Ikaze mu kiganiro muri isanga, Bwana Rufyiri.
Cyane.
Nkuko maze kubivuga mu kanya, Michel Kafando, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, arimo arahura n'impande zitandukanye mu bibazo by'abarundi. Izo mpande zirimo n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa se adafite inyungu za politike. Muri ayo mashyirahamwe harimo n'ishyirahamwe muyoboye, ndetse intumwa zanyu zikaba zarabonanye nawe. Icyo mwifuza Kafando yakora ni iki, Bwana Rufyiri?
Cyo twifuza yuko intumwa idasanzwe mu nyamwanga mukuru wawe niyokora, nuko yofasha kandi yaranavyemeye kugira ngo amahoro agaruke n'ingoga cyane mu gihugu, kugira ngo abarundi baje kugwa by'iterambere. Ize nibyo tumusaba, nta kindi kintu na kimwe gihambaye dusaba, n'icyo cyonyine tumusaba yuko yofasha, akoresha ubuhinga afise, uburyo afise, agerageze kugira icyo no kwita mu Gifaransa kudekortika, kuraba inyungu z'abantu zinyegeje, kugira ngo izo zibanze zishwe ku ruhande mugabe inyungu z'igihugu n'abanyagihugu abarizo zije imbere. Ibyo rero twibaza yuko uya ntidukeka ko ibyo bizoshoboka, kuko uravye ingene afise umwete, umwanya twamaranye mu hijya yejo vyarerekanye neza yuko afise ishaka ryo kurondera gutora umuti w'ibibazo agacarera fatakanya na Mukapa hamwe n'umu president w'Uganda abo bantu bose uko ari batatu n'abantu bayoboye ibihugu kandi nkababiri bo barakurikiranye ibibazo by'u Burundi kuva twibaza rero yuko n'ukuri hamwe ibibazo bitotora umuti mu Burundi sinibaza yuko byo bari ibintu bitumvikana.
Bwana Gilbert Beko Njangwa turi kumwe kuri telefoni noneho uyobora ishyirahamwe Onolope Burundi nawe urumwe mubahuye na Bwana Kafando muvugana ni ibiki mwebwe nk'ishyirahamwe ryanyu mwamugerejeho yababwiye iki?
Ego murakoze tubanje kuramutsa abene gihugu b'Abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza nongera ndamutsa na Rushiri turi kumwe ku murongo twagomba kubabwira neza ibyo twashoboye kumubwira nyenicubahiro umuserukizi wa umunyamabanga mukuru wawo ni mu Burundi intumwa rero ni intumwa ikomeye cyane kandi ifite uburambe mu buzima bwa politiki na hariya mu gihugu ciwe Burkina Faso yagize ingorane nyinshi mugara zifatamo neza twaramushimiye cyane yuko yaduhamagaye hanyuma turamubwira ko dushigikiye cyane ibyo umunyamabanga mukuru wawe yamutumye gukorera mu Burundi ko kandi tuzomufasha kugira ngo imirimo ashinzwe azoyishyire mu ngiro neza. Icyo twamushyikiriye twaramubwiye yuko twebwe aho tugeze amaso yuko mu Burundi hari amahoro ibiganiro hagati y'Abarundi ko byabaye mu gihugu hagati kandi Abarundi baronse umwanya wo gushyikiriza ibyiyumviro byabo atanumwe avuyemo ubwoko bwose n'abanyapolitiki ko bashyikiriza ibyiyumviro byabo yuko rero ubaho bigeze ari uko mu guhinyanyura ibyiza nshingiro ari ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose kandi yuko bitegerezwa gukorerwa ko iby'abenegihugu bashaka hanyuma turamusaba yuko ahubwo yotubera mu ngoro akaduhagararira mu makungu akamenyesha abanyamahanga bari mu gihugu hagati no hanze yuko mu Burundi hari amahoro yuko abanyapolitiki bari hanze ni ba Kenya kandi nabo nyine yuko yogerageza akamenya abaribo kuko benshi baratashe abandi nabo baba basigaye hanze bafise ama nationalite donc uburenganzira bwo kuba muri ibyo bihugu bafite amanationalite abiri ni ukuvuga yuko babayo kuko babishaka ariko ntibabayo kubera yuko baturatugiwe na leta canke yabangaje duca turamusaba yuko aboba babona yuko batinya gutaha kubera ubwoba yuko yovugana na leta y'u Burundi akavugana n'abahuza nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni n'icegera ciwe kofasilitateur nyenicubahiro William Mukapa bakumvikana n'abaperezida bo muri aka karere ingene bokengira umutekano abari hanze bashaka gutaha bagataha kuko ku bwa Onelope Burundi turabona yuko bamwe naho baha ababacungera ko batemera batazokwemera gutaha kuko bafite yakazi abandi nabo basanzwe ari batagiye bagiye gukora akazi abandi nabo bagiye basanzwe bagiye iwabo
kubwawe Bwana Njango kubwawe
twaciye tumusaba yuko ibiganiro byogaruka mu Burundi abo bikabera i Bujumbura kugira dutegurire hamwe amatora yo mu 2020 hanyuma rero ikindi twamusabye yuko twari twaranagisabye n'imbere yuko impunzi zotahukanwa zihuta izishaka gutaha zigataha haseri kabijamo n'abaprezida muri aka karere muri yose bakabijamo kugira ngo batandukanye abakurikiranwa n'ubutungane n'abari mu buhungiro atangorane bafise zindi z'ubutungane.
Bwana Njangwa, guma ku murongo, guma ku murongo. Bwana Rufikiri, wumvishije ibyo Njangwa avuga, aragira ati igihugu gifite amahoro, abanyapolitike bari hanze y'igihugu ni bake, n'abandi bariyo nuko bariyo ku bushake bwabo, ariyo mpamvu avuga ngo ibyo biganiro bikwiye kwimurirwa mu Burundi. Gira icyo ubivugaho.
Ibyo tuvuga nibaza ko tubwira abanyagihugu Njangwa arabizi kuko turamaze kubivugana kenshi cyane, nuko ibyo Njangwa avuga nawe ndazi ko atavyemera apfa kubivuga gutyo gusa arazi ko atavyemera. Turamaze kubivugana kenshi cyane kuko nta igihe ariko aravuga yuko ibiganiro vyobera mu gihugu.
Bwana Rufikiri buretse mumaze kubivugana akavuga ko atabyemera.
Oya, turamaze kubivugana kenshi, nibaza ko tubihakana haba ibujumbura haba kwa
reka rangize bwana Njangwa reka Rufikiri akomeze igitekerezo cye hanyuma nawe ndaguha umwanya umusubize. Urakoze cyane.
Nibaza yuko Njangwa tumaze kubivugana kenshi, hari ibyo Njangwa avuga nawe nibaza kuri mwe narimwe batemera kuko haba Bujumbura ariko ndavuga ko tumaze kubivugana haba Arusha turamaze kubivugana n'ahandi henshi duhora duhura turabivugana, kandi ingena abivuga wewe urumva kumengo rimwe na rimwe haraho umenga aba yahindutse nk'umuvugizi yahindutse nka Filito Nzobona riba ndabivuge gutyo wumvise ingena avuga mugabo n'uburenganzira bw'ibyo sino bimuhora kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro ciwe. Nico gituma naje we nemera ko tubivugana nkashikiriza ibyo ishiramwo rikome n'abandi twiyumvira. Rero ico novuga ku byo ashikirije nibyo uko niko Njangwa abivuga, niko yanabivuze abibwira umunyamabanga intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONI idasanzwe nyine cyubahiro Gafando mugabo abandi nabone baravuze. Nibaza yuko abizi ko abandi bavuze baravuga ingene byogenda n'ishyirahamwe rikome naryo ne ryaravuze, kandi turataga n'amadokima twe tuvuga tuti ibiganiro kugira ngo abantu bishobore kubafasha bose byoguma biberaho byariko birabera mugabo ntibyose ntibyoherera hariya. Nuko uboneka icyo twokwita amasezerano y'intangamarara hanyu bigaca biza mu Burundi hajije kuboneka amasezerano y'intangamarara kuko ibizokorwa byose bizoshirirwa mu ngiro ibujumbura ntibishobora gushirirwa mu ngiro hanze y'ibujumbura ko ntibyoshoboka. Aho niho duhuriza na Beko mugaho dahuriza kuvuga ngo uno munsi ngo nibahindura ibwizwa shingiro arabona ingene ibintu bimeze akavuga ngo ibiganiro niba bizane ngo abantu bari hanze nabagiye kurondera akazi. Jewe nibaza ko hamwe umuntu nyene yirengagiza ukura kuzi arazi ko hari abantu 500,000 hafi bari hanze kandi bagiye n'imyaka ibiri heze abo kandi ndazi ko n'inshuti za Beko zirimo. Ibyo rero sinumva ko bose bariko baramwumviriza yobabwira ko bagiye kurondera akazi, yuko hari abantu bagiye kurondera akazi imahama hari abantu bagiye kurondera akazi muri inakivari muri ya makambi y'impunzi yo mu Buganda na mu Rwanda muri Tanzania. Jewe sinzi ko mumbariza be kuko abo bantu bose bagiye kurondera akazi. Icyo nishe kibazo cha mbere no banza kugira numve neza ko byishura kugira ngo bavuge ko bagiye kurondera akazi. Rero nico gituma nibaza yuko Beko n'ukuri turakunda kubiganira ko kenshi mugabo nibaza yuko ngaho haruta hahuriza na gatoya kuko nibaza batoro nk'isiguro hanyuma mu guheraheza kuciyumvira avuze ngo ibintu byose bimeze neza kumera neza bivana n'uraba burya amahoro. Ndababwiza ukuri murabizi hari umuhinga yitwa Maslow, Ibrahim Maslow ni umuhinga w'umunyamerika yagize ijigwa byinshi cyane ku bibereho y'abantu avuga atanga inkingi zishaka kuri zitanu mwizo nkingi zitanu avuga ibintu bituma umuntu yumva ko yorohewe mu buzima arashiramo nico bita ngo bezwe de sécurité rero mu bisanzwe umuntu wenyine ni wamenya ko afite umutekano cyangwa atawugira iyo rero umuntu wenyine hariho n'umuntu yiruka atakimwirukanye hakaba n'uwundi yiruka yigiviriye ibintu cyangwa kubivanya n'ibyo yabonye amatraumatisme yagiye arabona rero umuntu wenyine ugite kiwe ni wamenya ati mfise umutekano cyangwa umutekano beko cyangwa uwundi ari we wese ashobora kuvuga ngo ndafise umutekano ngo nuze ngo yego nibyo kubivuga ni byiza mugabe igihe abatarabona uyo muntu wenyine ko umutekano atawufise siniyumvira yuko hari uwundi muntu numwe uko yitwa kose uko asa kose uko ari kose avuga ngo wewe ngo umutekano ura ngo urafise umutekano ibyo nibishoboka nibaza ko yogenda beko kuraba ibyo muhinga Maslow yavuze nibaza ko yosha tangura nzi cyo ndiko ndavuga
urakoze cyane bwana Rufyiri nawe guma kuri telefoni bwana Njangwa ndaguha umwanya mu masegonda make cyane usubize ibyo Rufyiri yarakuvuzeho hanyuma nanone ugira icyo uvuga kuri ingingo asorejeho avuga ngo umuntu ku giti cye niwe umenya ko afite umutekano ntago arundi ugomba kubimubwira cyangwa se kumuhitiramo ko uwo mutekano ufite
egome urakoze ikintu cyonyine numva yuko tutoshora n'ukumvikana ko nuko jewe tutavuganye yuko tumaze kuvugana uko bya bivuze se nirwa ndabisubiramwo mugabo igikomeye nuko yo yari kuvuga ati abari hanze bakeneye gutaha abanyapolitike naba ati abo bantu rero barambiye yuko batagira umutekano batinya leta y'u Burundi ninaka akabavuga kuko muri politike nta gucanga ibintu ibiganiro byaraheze hasigaye bande batarataha ibyo akabivuga hanyuma mu nyuma akavuga akareka gucanga ibintu gucanga impunzi 500,000 bari hanze atanaharuye atazi n'abasina bari hanze nyene bangana
ariko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abarundi barenga 400,000 bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi iyo ni imibare ifatika yashizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwa Nabeko
nabyo nyene no kubiraba neza nabo nyene harimo muri bo abakeneye akazi baguma babungira itigira ibitagira umutwe n'amaguru twe twofata yuko ahubwo botandukanye izo mpunzi zahunze ubwoba zigataha kuko zahunze atangwani hari dotaha icyo duhurije ko ariko kiriho ni uko umuntu wese ataha ku bugombe bwiwe icyo ndagishyigikiye udashikeneye gutaha naho hariho amategeko mpuzamakungu ashyigikira impunzi muri icyo gihe adashaka gutaha araguma iyo ari gushika aho azobona yuko umutekano wiwe mu mutima utunganye akavuga ati jyewe ndizeye yuko ninataha ataco nzoba abanyapolitike nibo tuvuga cyane cyane kuko nibo batumye abo bantu bataha bambe bahunga abo bantu benshi ariko aravuga bahungishijwe n'abo banyapolitiki dushaka rero kumenya muri abo bantu babahungishije ni bande bakiri hanze Rufyiri abavuge amazina yongera avuge n'icyokogwa kugira ngo abo bantu avuze amazina bashigikirwe n'akarere abakuru b'ibihugu bo muri aka karere umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawuni bafashanye kugira ngo abo bantu avuze amazina baronke umutekano batahe kuko twebwe ntidushaka yuko hari umurundi n'umwe aguma hanze dukeneye ko bose baza ni mu gihugu cyabo mugabe ibyo mvuga ndashobora kubyemeza ndashobora no kuvuga n'amazina y'abantu nzi naho bobaha umutekano batotaha abo ndabazi mugabo ntibikenewe ko ndabavuga ariko ndasabye yuko rufiri nk'umuntu ari mu mashyirahamwe adahana ibitaro bya politiki uko abivuga agiye turazi naye kandi turakundana nta ngorane n'imwe dufitaniye atanga impanuro zubaka bireka kuguma zidindiza abantu hanze kuko twebwe mu mashyirahamwe adaharana ibyicaro bya politiki icyo tugiyeyo n'uguhanura ni ukwerekana amategeko njye nakora tugasaba yuko amategeko akurikizwa mugabo ntitugume dukekeza tuvuga ngo ujya ngo kubera afite ingufu nanesha uyu oya tugasaba yuko abo banyapolitiki bataha abavuga ko njye nta nabo mbona nta nabonzi kiretse abakurikiranwa n'ubutungane abo nabo rufira akemeza yuko amategeko yokora abo bantu bagacibwa imanza hakurikizwa amategeko mu nyuma nk'ibyo twasabye ujya mu banga mukuru wa ONU aserukira umunyanga bambe Michel Kafando ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi twamusabye yuko ONU itohirahira ngo ishigikire kudahana kuko kudahana ni ikintu kibi cyane kandi isabe yuko abakoze ibyaha bose bashobora kujya imbere y'intahe hanyuma bagacibwa imanza ngabo impunzi zigataha
urakoze bwana Jangwa urakoze
abandi b'abanyapolitike batari mu rwego rwo gukurikiranwa n'ubutungane nibatahe nibareke kuguma babesha abantu babanyagihugu ngo hari intambara bakitwaza ibintu byinshi cyane kugira ngo bavuze yuko amatora y'2020 ategurwa bavuze ko igihugu kibandanya gitwagwa neza kibandanya abarundi barime bimbure badandaze bunguke bigisha abana twebwe ibintu byose bikiye mu gikenye nta kintu na kimwe abene igihugu bagikeneye yewe nk'umuntu akurikirana amatora uwo bita ubuservateur indépendant ndasabye yuko rufiri yumva yuko yotaha nawe nyene akaza mu Burundi tugafadikanya gucungera amatora y'2020 kuva mu ntango bakiriko barayategura hagati muri yo ari karaba n'inyuma yayo tukazoraba amatati yo mu matora tukagira ibyo dushikirije nk'abagabo nk'abashingantahe nk'abantu bafite ijambo ntihagire umuntu dusubira guteranya n'ubundi
bwana Jangwa
cyangwa umunyagihugu wese cyangwa umunyapolitiki uwo ari we wese cyangwa uri mu mashengero aserukira amashengero amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abanyapolitiki bigenga bose n'abari ku butegetsi ibyo nibyo onerope basaba kandi nibyo nagiye njyangwa Gilbert Beko ndabasaba
mugerageza ariko kujya muhina amagambo kuko dufite umwanya muto kugira ngo tubone ukuntu abantu bose tubaha umwanya wo kugira icyo bavuga iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza aba batumirwa bacu Bikorimana mwiriwe neza mwiriwe Bikorimana
mwiriwe neza
gabanya radio yawe uri hehe
ubundi Matana
ikibazo cyawe
ibibazo cyanje mereye kuri kintu gitoyi umuntu afite umubyeyi mubi aramwuba amahitiye kumwubaha tuve ngaha mu ndiri y'ikirundi twafite twubaha ababyeyi ukameze kose ukamwubahiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wamwubahirije Burundi kuko iyo tudaherwamwo twatewemwo amabwire mabi n'abazungu badupima amazuru badupima rero politiki yacu yatiteri ihindukira uko nyene iza politiki igoye ntiyumvikane nicyo gituma ubu rero kubera zose incabwenke nyinshi nibareke bajya bize nabo bakorane n'abize bacyabyigira hamwe bareke kuguma basabahunga uwa katoliki usanga bari kwakira nka ninde baba bari kwakira nka ninde nayo ninde abarundi basa bitwemera bakabasekana tuga tujya ku murongo umwe nubu muri ko muravuga ibyo bijyanye n'abahunze yesi sebene mama wahundira cyaba tano bose bari kuba saba insono barumukirikije kugira bagaru nande bika nasika nabarundi cyane ati nade te nibaje bakatabane ndango bate kuba wase kuba lekura muyo mwanje nano kubaraba ndiye kubaraba kanyira kuba zoda basinzira gutoro kabikanze yena tande ipolitike y'u Burundi yaba karamafunga zigitiye bajya bajya hande guhunga ibintu byabara nk'iki tukaba tubaki tukatasiriba cy'igihugu cyacu.
Urakoze cyane ibitekerezo bya birumvikanye bwana kuri telefone dufite na Mohamed mwiriwe neza.
Mwiriwe neza murakomeye.
Ego uri hehe?
Ndi kumuva mukuru w'Ubujumbura muri zone Kamenge.
Ikibazo cyawe?
Ego ikibazo cyanjye muhamuremure sinyo dusanze tubaye twitatirwa n'amakenga n'abanyepolitike bamwe bamwe mwebwe mubisanzwe abantu benshi barahunze igihugu bitewe n'abanyepolitike bamwe bamwe bakuba kurongera inyungu zabo twe tusaba bamwe mu bahunze igihugu ko bugerageza kugaruka mu gihugu ko genda umuntu umwere igihugu basanzwe mugabo muremure turabonera hafi ibibazo n'ingorane zitandukanye mu gihugu ama tukaheza tukategura kazoza mu gihugu cyacu kuko umwe muremure bari hanze baguma bavuga amajyambo yo guturira igihugu mu gihe hari amajyambo yo guturira igihugu sinyumvira ko turi ko turarunga umutekano bamwe bamwe bari hanze kandi babandanye bavuga nabi mu bisanzwe uyu mwanya igihugu kiratuzi amajyambo make kwari gusaba gusaba bamwe bamwe badakurikiranwa niza zongera kuje mu gihugu ko butakubwiye dutunganye igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Urakoze Bikorimana na Mohamed bose basa nkaho batangaga ibitekerezo. Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Afazari Pasteur yagize ati amahoro azaboneka mu Burundi ariko buri wese aretse kureba inyungu ze bwite akareka kwita ku nyungu z'ubwoko bwe akareka guharanira agace aturukamo ahubwo mu Burundi akumva ko umurundi akumva ko ari umurundi mbere yo kuba ikindi icyari cyo cyose. Abanyapolitike bagakunda abaturage, abaturage bakibona muri politike bakubaha abayobozi, abayobozi bagakorera rubanda, naho ibiganiro byitwa iby'amahoro bizahoraho ariko nyamara nta kizavamo. Ngo Imana ikomeze ibe hafi y'u Burundi. Bwana Rufyiri, gira icyo uvuga kuri ibi ngibi. Ese mwebwe ubwanyu nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, uruhare rwanyu ni uruhe?
Nagira nkundira imbere yuko nishura ku ico kibazo mbanze ubwa mbere mvuge ku kintu kimwe Beko yavuze, kuko yavuze byose no bivuga ko byose Beko jewe sinumva ingene avuga ngo bamwe bavuga yuko babahungishije abandi nabagashaka kubahungisha mbe nkuba ariko aravuga ngo jewe ni nta bashatse kuvuga iki sindavyumva naramubwiye ko nahunze. Rero nibaza yuko akwiye nahone kuzararaba kimwe umunsi na umunsi n'umwana wabivuga siwe yobimvugira ivyo rero nibaza ko yomfasha kandi nawe nakifasha akakuza aravuga iby'umuntu atavuze byo bavyiza gusumba kuko arazi ko kuko navuze n'umugenzi turavugana mugasi ndabaza ko sinzi baza ko ndamubwira iryo jambo n'umunsi n'umwe. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri ni ijambo muvuze uyu munywanyi wanyu yanditse kuri Facebook niwe jewe duhuriza ko turahuza kwibi yavuze ibiganiro bizohoraho abantu bazoguma baganira kandi kinisho nibaza yuko gihambaye. Hanyuma kindi niki bavuze cyuko abantu ba botaha nabisubiyemo nabivuze gutaha umutekano umuntu wese twese nibyo twifuza ko botaha twese dushaka ko botaha ariko igihe umuntu ataragira umutekano leta niko kazi kayo nibabandanye bababwira batahe nibumva ko uzo bayumva ko afite umutekano heza atahe mugabo sinibaza ko Beko ariwe yobibabwira ngo nibatahe kuko sinibaza ko abifitiye ubwo bushobozi n'uburyo nabivuze leta irafise umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba ibyo azobivuga aheza atanga ibyo byemezo baheze batahe mugabo twebwe nk'uko waruheje kubivuga nagira mvuge ku kibazo warutubajije ko watubajije ikibazo uruhare rw'amashyirahamwe yigenga. Amashyirahamwe yigenga mwijambo rimwe mu gifaransa gira ico bita vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ni ukuvuga abantu batowe bakaba batwara igihugu, twe tubashinga ijisho kugira ngo turabe ibyo bariko barakora, nico dukora nta kindi. Nk'ubu umuntu ariko arumviriza bamwe bamwe muri twebwe urumva neza yuko sinzira yuko vigilance citoyenne ari kuvuga nk'umuntu avugira leta. Ibyo si nibaza kuri ibyo oya biri mu mategeko ya societe civile. Societe civile imaze imyaka irenga 2000, imaze imyaka myinshi cyane societe civile, uravye imyaka imaze ku isi yose ikora kumwe. Nta hantu hamwe societe civile ivugira leta, jewe ntaho ndigira ndavyumva, ndavyumva mu Burundi gusa. Rero nico gituma nibaza yuko twokumvikana tukumva icyo ari cyo vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ukora akazi uraba ingene leta iri kwirakora, nta kindi. Ibindi byose umuntu akora iruhande y'ico aba ari kwakora ibintu atari za societe civile. Naha rero twe turiko turavuga tuti uno munsi mu Burundi hari ibibazo bihambaye cyane, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro rusangi, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro ibereye bonne gouvernance, ni ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi. Ibyo bibazo bitatu ni bibazo nibaza yuko uno munsi amashirahamwe yigenga ari byo bibazo yatuba gukorera ko cyane. Ibyo rero si nibaza ko Beko uno munsi ashobora kubihakana. Uburundi kuva amasezerano ya Arusha asinywa agatangura gushyirwa mu ngiro mu mwaka wa 2005, amakungu amaze gutanga amamiliyaridi arenga 10 y'amadolari. Urumva icyo ari cyo amamiliyaridi 10 y'amadolari ingena ngana? Ayo mafaranga twari twiteze yuko tuzoba dushitse kuri ku munani ico kudufate kuhungena urugero rw'ubutunzi ruduga, ariko uno munsi turi munsi y'ubusa. Beko ibyo arabizi ntiyo bihakana, ariko ibyabitumye ni ivyo nyene by'ibibazo by'abanyepolitike yari ko aravuga aho duhuriza ko usanga barondera inyungu zabo. Kandi ahandiko ndavuga abanyepolitike mvuga bose araba muri opposition ari n'abatwara ubu bose, usanga uri kurabitegereza neza usanga umengo barondera mu by'ukuri inyungu zabo rimwe na rimwe. Uzobitwereka n'uzotwereka imigambi tukabona ko twashyira igihugu ku murongo. Nico gituma rero twebwe uno munsi nk'amashyirahamwe yigenga twifuza yuko abanyepolitike boshyira imbere ibyo twokwita les valeurs, ni ukuvuga ibintu mfatirwa k'abanyagihugu bose bakumva yuko ari ngombwa, mugabo ntibarondere inyungu zabo twe nk'abanyagihugu numva bitoshoboka ko twabyemera.
Urakoze, guma nawe ku murongo. Bwana Jangwa, hari undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Felix Sindayigaya nawe watwandikira agira ati nk'intererano jinotanga nuko ayo mashyirahamwe yosaba inshuti z'u Burundi kugira zifashe impande zibiri, avuga ko ari leta n'abatavuga rumwe nayo zikumvikana kujya mu biganiro bidakumira kugira ngo abarundi turuhijwe n'izi ndyane turuhuke. Nta kuntu leta cyanke abatavuga rumwe nayo hari uwo vuga ko akunda abarundi turimo twita akunda abarundi kandi turimo twicwa n'inzara, indwara zitandukanye ziva ku bukene bitwugarije. Iyo wumvishije ibi bitekerezo by'uyu muntu, wowe ubona umuti wava hehe?
Egome izo ni vyifuzo kandi ni vyiza, mugabo ico boba batamenya nta numwe muri twebwe twese tuba mu mashyirahamwe adahari n'ivyicaro vya politike cyangwa twigenga nta ukunda abenegihugu gusumba leta, kuko leta ihari ni leta yatowe n'abenegihugu kandi irakunda abenegihugu gusumba abatari bake muri abo baba bariko baravuga ibyo. Ni ukuvuga yuko abashinga amateka cyangwa inzego zose zatowe zikorera bene gihugu bazitumye, ntizikorera ibyiyumviro by'umuntu umwe umwe. Ni ukuvuga yuko rero ego ko hoba hariho inzara cyangwa hariho ingorane z'umwimbu mu gihugu, byinshi byavuye kuri iyo politike mbi nyene ikogwa n'abo bantu binyegeza badashaka no kuvuga bati twebwe ni twebwe duserukira umugwi kanaka. Ntabwo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta, wobabaza umwe umwe uti wewe mbega wewe ntuvuga rumwe na leta, wotora bake badashobora kukubwira ico baba bariko barapfa na leta uno munsi cyotuma badakorana n'iyo leta canke cyotuma bataba mu Burundi. Iyo niyo ngorane rero nyamukuri hari y'ikinyoma, kubesha, kurondera ugwenge bwo kuguma bazungurutse ibintu. Mugabo aho kuvuga bati reka dusabe, mbega ntiwibukaganya kubaho mumenyesha makuru yuko kugira ngo ubumwe bwa Buraya buhagarike izo mfashanyo. Hari abantu mu mashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politiki no mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta, bamwe bamwe bagiye ngaho onye baragenda barashyigikira ubumwe bwa Buraya ngo nibufatire ibihano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero bageze aho bavuga ko bakunda bene gihugu yuko ari uko bakenye bamerewe na kandi iyo nzara aribo batumye imfashanyo zidashobora kuza kuko bashaka yuko leta iganira n'abagombye kuyitembagaza mu 2015 abantu bagomba gufuta demokarasi. Aho niho hari ingorane rero kwanga kudaha guhana ibyaha, bagashaka yuko abakoze ibyaha badahanwa baje mu biganiro.
Hanyuma kuri wowe kuri
biganiro rero byaraheze bibera mu gihugu hagati, abene igihugu barafite aho bahagaze n'ibyo bashikirije, ibiganiro bibera hanze nabyo abariko barabikora bavuga bati twebwe turafite ibyo dupfa na leta nibivuga amazina bace bavuga nabo baserukira.
Kuri wowe bwana Beko, buretse gato kuri wowe ibiganiro bibera mu gihugu byaraheze, abari hanze wumva ko abashaka kubijyamo urashaka ko bivuga kugira ngo bamenyekane kugira ngo babe bajya muri ibyo biganiro, ese waba wemera ko ibiganiro bikenewe?
Ibiganiro birakenewe bizobandanya.
Hanyuma bizahuzande bizahuzande
bikenewe cyane
bizahuzande noneho
bihuza abarundi bose, bihuza abanyapolitike, bigahuza amashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike, bigahuza abigenga, bigahuza abaserukira amashengero, bigahuza n'abarundi benshi bafite ijambo mu gihugu. Mugabo ibyo biganiro bikaba mu gihugu hagati kugira bagende barakosora utuntu twose twoshobora tubi turi no mu mategeko canke nk'ibyo hari mu masezerano y'Iharusha baba bari bagiye gushyira mu ibwirizwa nshingiro kugira ngo habeho irindi bwirizwa nshingiro rigororotse rimeze neza rirasubira guteranya Abarundi umwe wese ngo arisigure uko ashaka, bagira intumbero imwe yo kurisigura kandi bashyiremo ibintu bishobora gufasha abene gihugu n'abantu bose baba mu Burundi n'abanyamahanga bahaba, bagire amategeko bagendera ko, ariko ntihagire umuntu asubira kwiyumvira yuko ibiganiro dukama biriko birabera hanze nk'uko menga mu Burundi ntihagira abashingantahe. Aha mu Burundi hariho ujya mugwi ugejwe gukuraba ukuri n'ukorekuriranira severe, hariho ombusumani, hariho dukeneye yuko nyine icyubahiro Kaguta Yoweri Museveni umukuru w'igihugu cya Uganda akongera akaba umuhuza mu biganiro by'Abarundi na nyine icyubahiro William Mukapa yahora atwara igihugu cya Tanzania, yuko bumvikana kugira ngo ibiganiro babiheze bibera hanze bihere, hanyuma ibiganiro bibandanye Bujumbura nabyo nyine bihere n'ingoga kugira ngo amatora y'2020 ategugwe intwari ibereye ibandanye gukora agateka kazina muntu kabandanye gushigikirwa, hanyuma turabe yuko ubutungane bukora kuri bose kandi bwigenga.
Urakoze
cyane twebwe, amatora agende neza, demokarasi itimbatazwe, ntihagire umuntu n'umwe asubira kuguma yiyumvira yuko adatsinze amatora acagwana.
Urakoze
cyarondera ibiganiro.
Urakoze
cyarondera ingena tembagaza ubutegetsi ku ngufu.
Goma kuri telefone, reka dufate nabandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ahmed wiriwe neza.
Wiriwe.
Muri hehe?
Kirundo.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye gihe ndashaka kubaza Gabriel Firi, mbega ko bavuganye n'uwaserukiye n'intumwa yawo ni baba bavuganye ku byerekeye amashyirahamwe adahanije ibyicaro bya politiki ko bahunze, bakaba bahunze kubera bariko nyine barabiruka ko
hanyuma bo icyo kibazo barakivuganye kugira ngo bashobore kudotaha batahanye n'abantu babacungerera umutekano kuko mu gihe wari kavuga ko bashobora gutaha ntibashobora gutaha kuko leta nta Pacific ni ntazo ntaza gutaha kuko asashe ni nko mukozi mwoshikira niko no vibaza
urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Ahmed bwana Rufyiri subiza ibyo bibazo bya Ahmed hanyuma ugire n'icyo uvuga kubyo njangwa avuga ngo ibiganiro bibera hanze ntago bigikwiye umuhuza kwiye kubihamagaza hanyuma kabisoza ibindi bigakomereza mu gihugu cy'u Burundi
ego nivyo mugabo nagomba nyakubaha mumenyesha makuru ndagusaba uzuramubwira zaragabanya avuge make kugira ngo twese tuvuge ibi tunganye umwanya kuko ntarifashije amurashaka kurirekura sinzi gituma hanyuma ico nagomba kuvuga kwiki umunywanya shekirije ni bimwe navuga ngaruka kuri mwe navuga kare burya umutekano w'umuntu n'umuntu wenyene yumva kwa ofisi sinivyo nibaza nta yindi nyinshi numva jewe notanga umuntu ni wamenye ni we yumva wenyene ko afise umutekano ico sinibaza ko ari beko yobwira umuntu ngo natajaye ntatahe uwagumye mu gihugu na wene ari mu gihugu hariho nabantu bari hanze bashavura ngo harabari mu gihugu erega nivyo bibazo bihari abari mu gihugu na bamwe bati bari hanze bari bagumiza mu gihugu urumva rero bamwe nabandi bivanye n'inyungu babifisemo usanga barondera ingene bakwega ibinabiri mugabe ikibazo cy'umutekano ndabasavye umuntu wari we wese bakirekere umuntu wenyine ubiticiwe nibu leta nayo niyabona yuko ifise ibikwiye byose kwa abantu bata izohiza ibyivugire yo nyene n'ukuri ndasavye beko ariye gusubirira leta kuko sinibaza yuko yahindutse umuvugizi wayo ico nico no bigira ico ndabivuzeko hanyuma kubijanye n'ibiganiro byuko byoza mu gihugu nabivuze beko tumaze bibi biganiro byo mu gihugu twe twaramubwiye nk'ibiganiro byagizwe na CNDA yuko tutavyemera kubivyo ituma tutavyemera twarayivuze tumaze no kuvyandika kenshi sivyo tunyegeza ivyo hanze navyo nibaza yuko beko azi uruhara rwa Museveni azi uruhara rwa Mukapa azi uruhara rwa Nations iri ndugwa abandi bose rero uno munsi ico twibaza ahubwo kubera twumvise yuko batangaje ko mu mpera zo kukwezi hazoba ibiganiro niyumvira yuko ahubwo beko yoba aritegura karondera intererano yoterera ibyo byose agaca bivuga kugira ngo izo byose ariko arashikirije bije mu rwandiko hanyuma hari ikintu urumva beko kiriho kirantangaza yarabonanye na Gafando abandi bose baratanze amadokima mugabo wewe nta dokima yatanze nkeka ariye zitanze nkeka hanyuma mugabo niyumvira yuko ikintu gihambaye uno munsi nuko abantu botanga ibyo bintu byanditswe ibindi bakabivuga kugira ngo bagende badufashe gutora umuti w'amatati uhari jewe twe mwishyira mu rikome nk'abantu turaba ibintu by'imireho myiza y'abanyagihugu no kusabikanya ibyo igihugu ifise twebwe dusaba yuko ibiganiro byonyaruka aho turahurije na Beko twipfuza ko ibiganiro byonyaruka n'ingoga cyane kugira ngo ibibazo bihari uno munsi bibazo bitariko biriko bitariko biravugwa ibyo Beko ariko aravuga uno munsi ejo bizomugora ko abivuga kuko ikibazo kijanye sinzi ko nobandanya kuko sinifuza gufata umwanya nk'uwo Beko yafashe
reka dufate undi muntu umwe kuri telefone hanyuma dukomeze Jean Marie wiriwe neza uri hehe
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe
narifise akabazo nagomba kubaza abatumire urabona mu Burundi iyo amatora abaye hama haba akajagari bamwe bakayemera abandi bakayahakana ako kajagari akama katwara abantu ku biganiro ibyo biganiro bigatuma abatsinzwe n'uwatsinze bicarana none ubwo ntiyo bari strategi politiki bariko barakoresha kugira umuntu wese azobona ko atsinzwe yamacatera akajagari mu gihugu abanyagihugu tukatikirira hama nabo bakajya mu biganiro bakaganira maze bakaronka ibiti byabo mugabo natwe twagiriwe nabi turonke intahe ntitunganirize none ubwo twe abanyagihugu bato batize ibiganiro byabo tuzunguka mwiki icyo cyari nicyo kibazo cyane
urakoze cyane bwana njangwa mu magambo make cyane masegonda make cyane
twa twebwe twosaba yuko
bakora ubutungane kunyarutse amadosiye kuba ariko barakurikiranwa n'ubutungane kubyerekeye iby'uko nka Pacific ngo atashe ngo yogira ingorane Pacific yogira ingorane kuko arafite ibyo yagirizwa n'ubutungane mugabo icyo yogira ku ingorane bo murengutse imbere y'intahe nta kindi hanyuma akera canke agategura urubanza ibyo nibyo numva jewe ikibazo nacyo cyerekeye yuko amatora igihe cyose abaye hari abantu bama baca bagumuka ngo amatora barayavuyemo cyangwa bakayanka cyangwa bakayemera yuko yabaye neza mugabo agaca bica abato abo rero bariho mu Burundi kandi nukuri n'ubu Imana idakinga mu 2015 zarahatswe gusubira ubu rero twebwe dusaba yuko ahubwo demokarasi yo kwigishwa neza kuko demokarasi hariho abayigize ubwa mbere igikoresho kubera yuko ababatumye bababwiye bati mu Burundi ntazohigire habaho demokarasi itsimbatare Burundi nibuze bwigere butwagwa n'inzego zatowe abo rero bariho hariho umugwi w'abantu udashobora kwemera amatora uwo mugwi rero ni wo ukwiye ahubwo kuronderwa neza buhoro buhoro kugira ngo wigishwe neza iyo demokarasi mugabo turaryohewe cyane twebwe muri Onerope turavye ingene ibintu biriko biragenda nuko abo bantu bariko barakura n'abantu bariko barakura bazize imyaka nibaza yuko ko mu myaka 10 nibaza kwizo ngorane ngira ngo zitazo zira kubandana
bwana njangwa tuvuge ko umuhuza mu biganiro by'abarundi mu nama arimo gutegura yari yatubwiye ko izaba mu mpera z'uku kwezi yemeje ko cyangwa se ategetse ko ibiganiro bikomereza mu mujyi wa Arusha kandi bikaba ari ibiganiro bidaheza mwebwe ko mutsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibyo biganiro bijya mu Burundi icyo gihe bizagenda gute
twebwe turashyigikiye cyane umuhuza kuko umuhuza mu Burundi nta kibi kiwe ahuza abantu kandi agahuza ababishaka mugabo mu gihe ibiganiro byobandaniriza hanze gucyo onye bigasubira kudutwara umwanya nk'ujya byatwaye mu 2000 twebwe muri Onerope ntizosubira kugenda iharusha twebwe
urakoze
tuzoca tuguma mu Burundi
urakoze
usubirayo
urakoze
ibiganiro mu Burundi twebwe ntizosubira kugiharusha
urakoze no bwana Rufyiri wumvisha ibyo umuyobozi wa Onerope avuze none mu gihe koko hari abatsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibiganiro bya Arusha bihagarara bigakomereza mu Burundi icyo gihe amaherezo azabarayaye
ibyo ntibishoboka na kubivuga ni kimwe ni ibyifuzo umuntu arabumviye bariko arabivuga gucyo erega niyo nabibabwiye abanyepolitike bamwe bose bagira imikenyuro yabo mugana ukora ko iyo mikenyuro bariko barakora twebwe abanyagihugu idufasha twebwe nagira ndavuge mu ncamake icyo nibaza gikwiye uno munsi umuhuza Museveni n'umuhuza Mukapa nibo bitwa mu gifaransa regara za Cordarusha nibo basinye ku masezerano ya Cordarusha nka mediateur ugiye kuyasoma uca ubibona neza abo bantu rero barazi ikibazo cy'u Burundi bamaze imyaka 2 bariko barumviriza abarundi barazi ikibazo cy'u Burundi twebwe rero mu kwete twabandikiye mu minsi itatu heze twabasabye yuko botuzanira ico twise pre accord ni ukuvuga intangamarara y'amasezerano babituzanye kuko na kimwe bataza ubu babikorane na gafana twaramushikirije makete yose hanyuma utazogenda Arusha shanga tazogenda handi uwo muntu uja tubona ko ariwe atagomba kwa mahoro agaruka mu gihugu ibyo nibyo nibaza ko byoroshye cyane kumva hanyuma ibya Bekovoze duhuriza ko nuko mu byukuri hariho abantu ibiganiro ariko barabikamisha ibyo nazo nta uhava abideha nibyo batashaka ko bihera abandi nabo bakavuga bati byo babiratevye twobatura turironkera utunaturiya ku gihugu gucyo gucyo gucyo. Abo bantu rero nibo twasavye kumuhuza n'abandi bose burabira hafi bakara abo bantu baribo kuko bari ku mpande zose. Mugabo tubona ku ruhande rwa leta umengo nibwo rubikoye mwemwo cyane, ariko rero bose bokumva ko abanyagihugu no munsi bari mu bibazo bidasanzwe. Twariko turavuga ibibazo by'ubukene, ibibazo byo kuyumvira kazoza, kuko nk'uno munsi abantu batariko bariyumvira ingene igihugu mu myaka 20 myaka bizo bizo bakimeze cyese nimva abanyapolitike uko bo bari n'uko babameze kubera inyungu z'umuntu cyangwa inyungu z'akagwi ukacubigurisha inyungu z'imiliyoni 12. Uyu muntu none yoshavuga ko ari umunyepoli akina politiki imeze gute? Nisho ni zero twiyumvira yuko bo tuzanira ayo masezerano tukabona ibirimo hanyuma tugaheza tukabishigira cyangwa tukavuga tutabishigikiye kuko turazi ko abahuza babizi byose.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Nzokira wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Nasa kumbrito batumire. Ese yuko babonanye n'ujyana n'ingenzi n'umwe yawo ni kafando. Leta mu byo abantu bari kubona ikintu cyo kuvuga hari hari mu nzira abene wacu bahunze ya mahanga y'igihugu akandi kugira ibintu bimeze neza mu Burundi bigaze iri ku bantu bamaze gutahura. Ubwo tugiye turavugana bahetse ubusanga kumbura ibihugu bahungiye mu buryo abere intambamye kugira bahungure. Ugasanga dufatiye nk'akarorero ngaha hakugira imahama kandi cy'abagenzi bahungiye ako ugasanga hari intamba mitara abategetsi n'umunyegihugu hari intamba mitara batahuye ega uwo mugenzi umwe yawe ni kafando baba ikibazo baba kimutuye hari cyo yari mu rete cyo cyo kandi mu hano kandi kari cyo murakoze.
Urakoze cyane bwana Rufikiri. Icyo kibazo cy'abantu bashobora kuba babuza impunzi gutaha, mwebwe mu bushakashatsi bwanyu hari cyo muzi?
Nibyo ize nibishobora kubura kuko nabivuze yuko bamwe bamwe bose bagira inyungu uko wumva leta iguma ikora ibishoboka byose ngo babatahe irafise inyungu yuko bamwe babataha. Hariho rero nabari hanze ibyo usanga babigiramo inyungu kuko twe nk'abantu bo mu mashyira hamwe yigenga twe tuvuga ibintu uko biba bimeze uko biba biri. Mugabo nabivuze n'ubu ndabisubiyemo, nta muntu ashobora kubuza umuntu ashaka gutaha, ni nk'uko ata muntu afise uburenganzira bwo kubuza umuntu ashaka guhunga. Ibyo ntibishoboka. Nta muntu umuntu agumbwira ngo mpunge nk'uko Beko yari ko arabivuga cyangwa se nohunga ngo nuko bikabivuze cyangwa undi wese abivuze cyangwa ndi hanze ngo ntahe ngo nuko nakabivuze ngo ntahe, nta ntumva ku mutima biriyo. Nico kibazo rero abantu bafise ibyo birahari. Mugabo umutekano n'umuntu ugiti ciwe yumva kwa ufise ibyo rero mwariko muravuga nibyo harabaye mubwiye babe ko barabimubwiye yuko botaha boyo bafasha. Mugabo we wicari kimuzanye kwari kugira ngo yumvirize abana bariya, ico nibaza yuko wewe yaraje kumviriza abantu hanyuma bari bafite amadokima barayamuha nkuko ishamo rikomeje yabwiye twaramuhaye amadokima twaramuhaye impapuro twari twakoze ngo twabihereje n'abahuza. Mugabo ikintu cihuta nibaza ko tugiye gushimikira ko cyane, nibaza ko ari ibintu bibiri twumva ngaha twumvikanye ko na Beko. Mbega none ko twese ko turavuga ibiganiro tuko turavuga amatora turiko turavuga impunzi n'ibindi, mbega Burundi mu myaka 20 buzaba bumetse gute? Ibyo nizo bibazo dukwiye kwiyumvira kuko hari ibibazo no munsi turiko biriyumvirwa ko ariko ari ibibazo bihambaye cyane n'ibyo ariko aravuga by'amatora bishobora kugorana. Avyumva vyumve Beko twiyumvira ingene Burundi uno mu myaka 20 mu gihugu aho umupfaso na vyarabana batandatu mu gihugu Burundi ico gihugu cyanyu uno munsi gikenye mu gihugu uno munsi ubushomeri buruko buruno munsi mu gihugu igihugu gifise urwaruka rurenga ibice 50%. Ibyo bintu si nibaza Beko umunyepolitike atari yumvira ku ibyo bibazo ingene Burundi ejo buzaba bumeze. Sinumvuye umupinye politike kwa kintu yariyo naha twe na Beko twa tuwe gukorera ahubwo gusumba kuza kuvugira abakuze bashobora kwivugira abo nyene. Tugerageze tuvuge ibyo bibazo bihambaye nayo kuza kuvugira abantu bashobora kwivugira. Sinibaza yuko abanyepolitike barashobora kwivugira si abantu, twebwe muri societe civile tuza kuvugira abanyepolitike. Reka tuvuge ibibazo bihanze igihugu.
Reka dufate umuntu wa nyuma kuri telefoni. Irakoze wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego
Jewe nagira ngo ntangure na cyane cyane shimire Rufiri.
Gerageza guhagarika gushimira vuga ikibazo cyawe dusigaranye iminota itarenze
ikibazo cyane nagira mumbarize mbaze Beko kubyo twumvise ari karashikiriza ni kuvuga ko twebwe muri iki gihugu cyacu Burundi ingorane ziriho ziriho nareke kwirengagiza ingorane ziriho kandi igihugu ni cya bose twebwe icyo dubona gikwiye nuko aba bose abanye politike boja hamwe atagusobanura ngo yagize iki kuko nta numwe yera muri iki gihugu bose badufitiye amakosa twebwe abene igihugu bato badufitiye amakosa ahubwo nibagire bagende muri ibyo biganiro banyarutse nk'ubu ikibazo cy'inzara amatara ntayo mu gihugu urumva yuko ni ibintu biteye agahinda biteye umubaro cyane rwose
urakoze
twagomba kwagomba gusaba yuko ahubwo izimpanuro baza baratanga impanuro ngiko ndaraba nka Beko asa n'uri karateranya
urakoze irakoze bwana Beko mu magambo make cyane ngo murasa nkaho muhishira ibibazo kandi bihari
banyiyumvira ko atari byo mbega ninda tubugije gutera imbere nitwe twibuza gutera imbere mu gihe twama turiho turatana ku mwikomo tukanka icyo bita competition nitwemere kujya mu ihiganwa kandi abarundi twamye turi abantu dukunda ihiganwa no mu ishure mu Burundi barahiganwa ubaye uwa mbere bakamuha agashimwe kandi abo bigana bose bakamwemera gushika naho yaheza amashure bakavuga bati urya muntu yarandusha ubwenge yarabindusha ibyo mu ishure ubu rero aho byabaye nabi ntibakemera guhiganwa abahiganwe bagatsindwa baca bashaka uhindura ingendo bagakoresha igikenyi ibyo nibyo bibi ubu nayo handi icyo nico cyishe rero ubu kubera badashaka bavuga ngo baba bugiye gutera imbere ninde yaba bugiye gukora ninde yaba bugiye kurima ninde yaba bugiye korora ninde yababwiye yuko bategerezwa kwama iminsi yose bariko biruka mu bya politike bagakwegera urwaruka muri politike bakarubujana mu migambwe bakaruburagiza hanyuma rero bigaca bivamo guturatuzanya kwangazanya gusahurana kwicana ibyo si twebwe abarundi tubigira tubajya tujya guta umwikomo ku bandi bantu ibyo rero twe na Rufiri nk'uko abivuga n'abarundi bose bafise umutima wo gukunda igihugu ibyo nibabyumve babyemere tureke gutana ku mwikomo dufata ingingo yo gushyira imbere neza y'abenegihugu y'abana bariho n'abazovuka y'abantu bariho bakuze n'abari hagati na hagati n'abasaza n'abazovuka tureke twama iminsi yose turiho tuvuga ngo ume ngo leta yakoze iki mbega iyo ugiye mu ihiganwa bagomba ko leta rero ibareka bagatsinda amatora batahiganywe
urakoze
uriho umugambi uzokwemera
Bwana Beko nta mwanya dusigaranye umwanya utubanye muto cyane mu gusoza mu masegonda atarenze 20 Bwana Rufiri niki mubwira abarundi niki mwifuriza abarundi
ubwa mbere nuko twifuza ko amashirahamwe yigenga akora akazi ko guhanura akora akazi kuba hagati kandi kiraza kwishyira hamwe rikoresha ikintu bita violence ntashyirahamwe haba mu majambo haba mu bintu ibyo aribyo byose amashyirahamwe yigenga akoresha la no violence
Beko
kabiri dusaba abanyagihugu nuko
Beko nawe masegonda 10 icyo wifuriza abarundi muri aka kanya
ndabifurije gutsimbataza amahoro n'umutekano nk'uko bariko barabikora nifuza yuko ibiganiro byohera n'ingoga ibiri hanze bikazi Bujumbura tugaca tubandanya dutegura amatora twongera twiteza imbere
Gilbert Beko umuyobozi w'ishyirahamwe Onolope urakoze cyane
murakoze gushima nyakubahwa
Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Rukome nawe turagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
mwakoze rwose n'ukuri twifuje ko ibiganiro natwe byobandaniza byariko birabandaniriza kugira ngo ishoboke ko twoshyira ku masezerano azotuma igihugu cyacu gitera imbere kikayagwa mu makungu
nshimire Engineer Sule na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.